Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe neza. Ni Thomas Kamirindi ngiye kubageza amakuru. Ijwi rya Amerika muradukurikira kuri internet radio yacu voa.com naho ku maradio turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda na FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 22 mu Burundi.
Rero muri ino minsi harabonetse ubukene bw'amazi kubera muri ibi bintu ngo amazi aca harajemwo ibivu by'ibumbabumba byinshi bigaca bituma rero ubuyunguruzo bungura amazi uca buzira amazi agacamera nabi.
Uyu ni umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regideso mu Burundi nziko banyanka Jeroboam asobanura impamvu ibujumbura hari ikibazo cy'amazi. Abanyagihugu rero batuye igisagara cya Bujumbura bari mu bukene bw'amazi budasanzwe. Regideso iri mu bikorwa byo gusukura ahatunganyirizwa ayo mazi. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Ubukene bw'amazi mu makaritsiye atandukanye y'igisagara cya Bujumbura sagaseseshwa rumuri kuko byemezwa n'abahaba bakavuga ko mu mpera z'ino ndwi hoho ibintu byunyutse. Bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko badatahura ingene abarongoye ishyirahamwe Regideso batabwira abanywanyi baryo ingorane zihari kugira bafate izindi ngingo. Uno mukenyezi ijwi rya Amerika yamusanze imuhiriwe muri zone Nyakabiga yibaza amazi ahava akoresha iyo yakura.
Amazi mu Nyakabiga ntuki yaronka aza rimwe na rimwe yakamara 30 minutes agasohandi gushika. Kuva jo mu ijoro nta mazi dufise nabyutse hafi minuit sanga araje kandi yajasa nabi mugabo 6h du matin 3h du 3h dusanga yasuye kugenda.
Ingaruka mubona n'izihe ubwo bamufise n'ubu
ingwara. Urumva amazi ni ikintu gikomeye cyane nko nk'abantu bafite amatoilette yo mu nzu abana sanga ubura amazi ukoresha atangura kunuka ingorane nyine mu magara y'abantu.
Musabikishe hamwe Regideso
yuko kemuri icyo kibazo cyane kamenyesha abantu ko amazi atazoboneka umuntu akamenye ko yifata nimbava avoma aronga ukuntu yorondera ahandi amazi.
Si mu mihana iri mu makaritsiye y'igisagara cya Bujumbura honyine kurondera amazi risa no kurondera umuzi w'ibuye. Ijwi rya Amerika ryashyitse no hagati mu gisagara cya Bujumbura. Abakorera mu biro bitandukanye bavuga ko ikibazo cy'amazi gisa n'icyabaye ndanse nabo nyine bafise akamo batera abegwa n'icyo kibazo.
Ego turafise ikibazo kijanye n'amazi kubera ko ntituyaronka nk'uko twabwirizwa tuyaronka amatoilette usanga bigoranye. Icyo gituma twasaba yuko ababijejwe by'ukuri bogira akigoro kubera ko baravuga ko amazi ari ubuzima ibindi byose byobura mugabo ukuri amazi akaboneka.
Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regideso zitanga amazi n'umuyagankuba yashyikirije kuri no w'Imana igituma haribonekeje muri no minsi ubukene bw'amazi. Nzikubana nka Jeroboame n'umuyobozi mukuru wa Regideso.
Rero muri no minsi harabonetse ubukene bw'amazi kubera muri ibi bintu ngo amazi aca harajemwo ibivu by'ibumbabumba byinshi bigaca bituma rero ubuyunguruzo bungura amazi uca buzira amazi agacamera nabi hanyuma kirazira ko dutanga amazi mabi. Nk'ubu turavye urugero rwa gwishiramwe OMS ibivu by'ibumba byatezwa kuba byemewe ni hafi 5 ariko ubu uguhera itariki 14 ubiva kuri 15 gushika hafi kuri 24 murumva ko byigwije inshuro hafi 5. Nicyo gituma muca mubona kugira amazi dutanga amazi meza cha tuza ngaha tubagerageza kuhakora neza kugira ibyo bivu by'ibumba bigabanuke Regideso zitanga amazi meza.
Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regideso yishikiye kuri no w'Imana ahatororokanirizwa ayo mazi ahabwa abanyagisagara no mu micungararo tatomora ryari ibikorwa byo koza ibyo binogo bishikiramwo ayo mazi bizorangirira. Ariko ahumuriza abanywanyi b'ishyirahamwe arongoye
akajambo no babwira no kutwumva si ibintu bituvuye ko ibintu biba bivuye kubihe imvura ni nziza magabo rimwe na rimwe murazi ko hazamwo n'inkurikizi. Cyo no babwira nuko muri ino minsi tuza turakurakuranwa koza ibinogo mubona tuzuza turitanga uko nyene mubona tugerageza tuziburura hamwe handi gucyo gucyo uko tuzuza turayaronka niko tuzoyatanga
uwo mutegetsi mukuru w'ishira hamwe ritanga amazi n'umuyaga nkuba mu Burundi afise ico saba kugira ivyondo ribize biraja muri ivyo binogo bitorokanirizwamwo amazi avuye mu kiyaga Tanganyika zikobanya nka Jeroboame asaba leta n'abayifasha gukingira inzuzi n'imisozi mu gutera ibiti kugira inkukura ziza n'ivyo vyondo zigabanuke Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bona nte
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika
masekonda 60
yego na handi wayakura uretse kwijwi rya Amerika
irushanwa ry'umupira w'amaguru Sekafa mu Burundi ku rwego rw'amakipe y'ibihugu y'abasore batarengeje imyaka 17 y'amavuko aya marushanwa rero yatangiye ejo Kenya itsinze Burundi ibitego 4-0 mu mukino wo gufungura iri rushanwa. Uyu munsi umukino wagombaga guhuza Zanzibar na Sudani igitega ntiwabaye. Turimo turashakisha umunyamakuru wacu Fidel D'Antoine Savimana kugira ngo atubwire uko byagenze. Telefone zirimo kutugora cyane. Fatu arakomeza mudushakire nitugira amahirwe rero turaza kubigarukaho. Fidel D'Antoine Savimana aze kutubwira impamvu uyu mupira wagombaga guhuza Zanzibar na Sudani igitega mu Burundi rero utabaye mbibutse ko ari rushanwa rya Sekafa rihuza ibihugu bya Afrika yo hagati n'iy'uburasirazuba bwa Afrika mu mupira w'amaguru rero ku basore batarengeje imyaka 17 y'amavuko. Ministri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza Boris Johnson uyu munsi yatangaje yuko igihugu cye ndetse nabo bafatanije Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa badafite umugambi wo kongera kurasa muri Siriya. Muribuka rero ko barasheyo ejo bundi kuwa gatandatu mu gatondo ka kare baziza ubutegetsi bwa President Bashar al-Assad ko bukoresha intwaro z'uburozi n'intwaro z'ubumara ku baturage babo ba Siriya. Abasirikari ba Pakistani na ba Afghanistani uyu munsi barasanye ku mupaka. Abasirikari babiri ba Pakistani bishwe, abandi batanu bakomeretse. Umusiviri umwe wo muri Afghanistani hakurya y'umupaka nawe yitabye Imana. Afghanistani na Pakistani bahora baterana amagambo bavuga baregana ko igihugu kimwe gifasha abarwanya ubutegetsi bw'ikindi kandi bagahora barasana kenshi bakunda kurasana ku mupaka. Umupaka uri hagati ya Pakistani na Afghanistani ugizwe na ni muremure ku birometero 2,600. Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Muri Afrika y'Epfo imihango yo gusezera bwa nyuma kuri nyakwigendera Winnie Mandela yabaye ejo Isoweto. Winnie Mandela yitabye Imana ku itariki ya 2 y'uku kwezi kwa 4 afite imyaka 81 y'amavuko. yari muntu ki mugenzi wacu Oriane itangishaka yaganire n'umufasoni Regine Chindoreye Chirondeye mumbabarire wakurikiranye cyane ibikorwa bya Winnie Mandela Madame Chirondeye aratubwira uko azi Winnie Mandela
Winnie Mandela yari umukenyezi w'intwari intwari y'ukuri yari umunyepolitike ku giti cyiwe andi yari umunyepolitike gusa kubera yari mukamandela icyo nicyo kintu gikuru muteza kumva abantu benshi bari kuma muri politike baramwitiranije bibaza ko yo bari Madame Mandela ariko aguma bereka ko ari uwindi wenyine ku giti cyiwe icyo nicyo mu bintu bikuru byatumye haba ibibazo hagati yawe na cyane cyane abatwara abagabo ndabivuze neza abashina ntahe abagabo uko mushaka kubita kose bari muri ANC basangiye urugamba muri sanswe bakandika cyarituma bamera baca kubiri mu migambi mu ntumbero boha ANC
Bavuze ikintu gihambaye cyane uti yari umukenyezi w'umunyepolitike ku giti cyiwe kumbure na mbere yuko umugabo we bava mu gasho kuko umugabo yarapfunzwe ikiringo kirekire cyane muri icyo kiringo umugabo yarapfunzwe yabandanyije akora politike yarayikora
ahubwo niwe yayikoze nyene kuko mwibuke ko Nelson Mandela yafunzwe muri 63 ndihenze 63 hanyuma amara y'imyaka 27 ajanye n'abantu bakomeye cyane muri bategetsi ba ANC ni ukuvuga umutwe wa ANC barawuciye bawushyira mu munyororo we arasigara asigaye icyo yakoze yakiyerekana ko Mandela atafunzwe Nelson Mandela atafunzwe ko Winnie asigaye arakora bishemeje abandi bose baza ari batokurize Ramaphosa abandi benshi baje badafunzwe urumva Walter Sisulu arafunzwe abandi bose barafunzwe hatahavuka abajene aba bato bato Oliver Tambo biko abandi bari bato kuri Mandela barabyuka kuri leadership ya Mandela ya Winnie Mandela Winnie Mandela niwe umutwe wa ANC mu myaka 27 ndwi Nelson yarafunzwe ariko nagarutse kushona vuze agaca aseka n'imitwe n'abashinga ntahe bashaka gutwara ANC uko bashaka na cyane cyane bashaka kwigiza inyuma abantu abakenyezi nk'uko byama handi hose muri politiki kwigiza inyuma abakenyezi nk'uko bigije inyuma Helen Suzman ndakubwiye Helen Suzman ni wo meni wariwe kandi yari umuntu akomeye cyane muri politiki nk'uko bashaka kwigiza inyuma bagishaka kumugiza inyuma nk'uko bigije inyuma Helen Suzman yari muri politiki muri ANC hamwe n'abandi bakenyezi benshi mvushobora kuvuga ngaha n'abandi ntanu ushobora gutonda kuko ni benshi hari abakenyezi benshi bashoboye abagabo bashoboye kunumisha uwo batashoboye kunumisha ni Winnie Mandela
nk'uko bivuze abenshi ntitubazi ntibavuzwe cyane ntitwabamenye cyane ariko nk'uyu Winnie Mandela wewe yitwaye ate muri uko muri ayo mabanga yari afise yuguyu muri uwo mugambwe uri ku butegetsi ANC icyo gihe n'ubu yitwaye ate nk'umukenyezi nk'umufasoni yari umuyobozi ameze ate icyo gihe
Winnie Mandela yari umuyobozi akomeye afise karakteri ikomeye ni ukuvuga ko mwibuke ko mu myaka muri 50 gutyo bari ANC yatanguye muri 12 ikiri mu iri muri non-violence ikagwa idakoresha violence mu kurwana mugabo muri 50 bari batanguye kugira violence bagaturiye amabatima bakica abantu nabo kuko bari babamaze ko abantu babica baca badesida ko bagiye kufata imbunda bakagwana nabo bakagwana ibyo muribuka ko Nelson Mandela yagiye gufungwa ni ukuri ANC cyane cyane ryayitwa PRC Congress ijya Congre yadeshize ko nabo bafata intoho ni ukuvuga hari mu violence deja muri ANC aho Nelson Mandela yafungwa muribuka ko yafunzwe Daira kubera ariko araburanira abantu bagize Winnie Mandela aca arabandanya no violence
kudakoresha ibigwanisho kudakoresha ingufu
keza bikwiriye mwibuke ko yafunzwe amezi 16 mu buroko ubwugaye bimwe bita confinement solitaire mu buroko ubwugaye ari wenyene ajyamye ku isima amezi 16 mwibuke ko bamufunze bamukura muri prison bakamusohora bakamusubizayo mwikunzwa bwo iyo myaka 27 wini yabaye ibyo umaze kugirirwa ibintu nk'ibyo urumva batevye bose siwe wenyene bashindura nabo barabaviola muri iyo migambi muri iyo yo kubaviola niho habaye bijya umwumvise bavuze yuko yoba abari bamucungereye kugira bamucungereye muri kiriya gihe mibyumvire muri iyi context ko arondera abasoresore bamucungera amaze kuhakwa kenshi cyane amaze gufungwa kangahe amaze kugirwa bijya ko yorondera abasoresore bamufungisha aricyo bamuhoye murumva ko hari ikintu icyo kintu naba nakivuze no kwera umukenyezi kuko bose barabikoze mwibuke ikindi kintu bamuhoye bavuga ngo yoba yaribye amafaranga ngo yoba yaragize iki
winyumanza
amafaranga bavuze ko yibye yayatwaye abantu bari kubarakreya bari kubarobaratanguza amasosiyasiyo nuko ibintu byose bibiri byitwa ko bamuhoye ko yoba yaricishije wa musore ko yoba yarafise utusoresore tumucungera nuko yoba yaribye amahera nibyo byamucafuje gusa mu buzima bwe bwose nikimenyamenya nuko abo ndana namavuze abo bashinga ntawe bashaka kumwekarata kumukura muri politiki kuko Winnie Mandela yari kuba perezida wa Afrika y'Epfo inyuma ya Mandela nta kibazo yaguma yitoza agasubira n'uyu munsi yo kwitoza yari kwitoza bakamutora mugabo abo bari kumwe muri politiki aba bose baciye bemereja baciye baduza umutwe bamaze gukura Nelson Winnie Mandela mu nzira nibo bamugwanya kugira ngo aveho kandi nta kindi bamushoboza atari uko borondera ikintu kimukarta kimukura muri ANC kuko mwibuke baramuciye ibintu ariko yagaruka kwitoza agatogwa Winnie Mandela ku gatwe kiwe yari kuba perezida wa Afrika y'Epfo yadakugwa mu nzira nguko bakura mu nzira n'abarundi kaziriho abakenyezi bose muri mu isi yose bafise umutwe ukomeye mu bintu bya politiki anawo muri mu Burusi abo batishwe iyumvire Benazir Bhutto Indira Gandhi abantu bose muzi bari bakwise umutwe ukomeye muri politiki uwo batishe baramucafuje ku mugore birakwiriye ko bavuga ko yivye nibuze kwibaza ngo ko yivye biba muri Afrika y'Epfo usaba wibaza ku izina ryiwe ryononekaye kubera ngo yoba yarimbye amafaranga bazi ko atari ibyo yagiye
birumvikana ko hari ibintu bamwigitse ko kugerageza kumucafuza uravuze ati abafunze umugabo wiwe ni nabo bashatse kumukumira no kumwegeza yo kugira ngo ingufu yarafise ntizibandanye gukomera none mu mugambwe ANC yararimwo iyo myaka yose umugabo wiwe yarafunzwe ko bari bamushigikiye ni igiki cyatumye we batamushira imbere ngo bamutere intege bamuje inyuma kumbure abe umukuru w'igihugu nk'uko bagize umugabo wiwe inyuma y'imyaka 27 ni igiki cyatumye wewe Winnie Mandela yarafise ingufu yarafise ubwenge yarafise atashoboye gushigwa imbere n'umugambwe wiwe ngo ashobora kumbure n'umukuru w'igihugu
mubamucafuje mubamurekuye mubamutanze mubamubanze umugabo mugambwe wiwe bagwanira ubutegetsi barimo mbere ni nabo nyene babikoze kuko barabona ko ataho bamuca bashaka ubutegetsi batabanje gukuraho ubini badashobora kutwara nibo nyene abo bakorana nibo
bamucanyije
Jacob Zuma abo bose nakubwiye Oliver Tambo abantu bose abantu bakorana nibo bamutanze kugira ngo ababise uwo mukenyezi ababise kuko yarafise umutwe ukomeye cyane nshatse kuvuga anti-hack 4 kandi wibuke ko we yari umu urumba bose baraba progressiste mugabo we yari umu progressiste buku a gauche
no kuvuga ko abo bantu rese bose muvuze nka Jacob Zuma yahavuye abana president w'igihugu na ba Pita Bombe ki bose bahavuye baba mukuru
w'igihugu nta bindi habaye
none
ya leadership yabatwara ANC muri bo uyo mugore byari byakwiye gukura umugore muri politiki uvuze ko yivye uvuze ko akundana na naka ko afise umuhabara ibyo birakwiriye mu isi yose si muri Afrika y'epfo gusa kumwikura muri politiki
none murakeka yuko babikoze kubera ko yari umukenyezi cyangwa kubera ko atarashoboye
wini madara yabishoboye cyane gose gutwara yarabishoboye cyane gose gutwara baramukuyemo kubera ari umukenyezi kandi babona ko iyo babuza byose kuko yarakaze ntiyari umuntu yoroshe boshobora kumanipira yarafise umuntu yari umuntu yoroshe si kugenda bivuga neza yarafite karakter dur yarafite no kuvuga yarabashyira ku murongo nk'akarorero ndakubwire aho batsindiye bose barimukiye mu makartye aho abazungu bahora baba nk'uko navuga i Burundi bakaca baja kubikirira bose Winnie Mandela niwe wenyene yasigaye Soweto kandi yarabagwanije
mu kigwati cy'abantu aho nikora cyitwa Soweto
aho mu mukati aho nikora yitwa Soweto niwe wenyene na kandi byose hari abandi tetazi bashoboye kuguma Soweto ariko arababuza ati nimubeke kugira iby'abandi bagize yaguma babwira ati nimureke kugira iby'abandi bagize ntushobora guhindura sisteme ngo uyihinduze ingame icyo kimwe kandi ibyo yavuga ubu biraboneka kuko murabe neza iragi rya Nelson Mandela abakurikiye bagiye bararihindura gatonya gato ku buryo unya urabona ko ibyo Nelson Mandela yiyumvira ibyo Winnie Mandela yiyumvira byagiye biragenda birapunguka uravye abatutwari mu nyuma ni ukuvuga baramukuye kuko yari umu radicaliste ari agoshe ni ukuvuga ari iruhande y'abanyagihugu aguma iruhande yabo akaguma ahangana nabo mu vyerekeye ingene nabo nyene bariko barahinduka nk'abazungu barakora ibyo abo bakuye bakora
ni ukuvuga ko Winnie Mandela tugerageje kumwumva neza wewe yabandanyije aba intahemuka ku vyiyumviro bari batanguje bagitangura uwo muhari wabo kugwanya intwaro za kiryanisha miryango Winnie Mandela yabandanyije aba intahemuka ivyiyumviro yabigumije uko vyatanguye abandanya aba mu bibwati vya bantaho nikora kugira ngo abandanye yumva ibibazo vyabo abandanye yishura ibibazo vyabo bivuye nuko yabana nabo none tugerageje kuje imbere gato aho umugabo wavuye mu munyororo w'imyaka 27 haciye imyaka 2 yonyene bahava baravana vyavuye kuki Nelson Mandela yoba kumbure baramugiye mu matwi bamutesha urugo bamusambuza urugo kubera uko kuntu nyene umugore wiwe mutambukanye iwe yarafise ivyiyumviro birashe ni kuki nyuma y'imyaka 2 yonyene baciye bavana
bavanye ku bintu bijyanye n'ubuzima busanzwe bw'umukenyezi no mushyirantahe wiwe habayemo ibintu bibiri icya mbere cyari uko yagumye kuri uwo murongo yari ariko anfite ntibari bafise karakteri imwe ntibari basa ni nk'umugabo n'umugore mu bisanzwe niho bari bakimenyana kuko wibuke ko babaye imyaka 5 gusa bagaca agenda mu myaka 27 niho bari bakimenyana nk'abantu bakuje barakura bamaze imyaka wibuke ibaze umugore n'umugabo bakuye bamaze imyaka 27 basanga Winnie Mandela yarababaye yarashavuye yarakoze ibintu bijya bavuga byose yakoze yoba yarakoze nuko atabikoze ariko Nelson Mandela nk'uko mu muzi ni umushinga ntahe gitonda atwarira ibintu hasi bukebuke umwe atwarira ibintu bavuga bimwe mugabo umwe abitwarira bukebuke uwundi nawe afise karakteri ikomeye hanyuma habayemo n'ibindi bintu umva bavuga ko byoba byarimo ibintu birimo nk'ubu uko yoba yashurashuye
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Masamba n'abaririmbyi b'Abanyarwanda nibo muri gutwumva ubu ngubu. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni kuri iyo ndirimbo Humura Rwanda y'abaririmbyi batandukanye b'Abanyarwanda, indirimbo y'ikintu amari kuguhumuriza abantu mukomere. Niyo rero dushorejeho iyi gahunda. Ndabashimiye cyane rwose, murakarama, mugira umugoroba mwiza kandi mukomeze mugubwe neza na Radio ya Ijwi ry'Amerika.